Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi ku wa mbere tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015. Hano muri studio 17 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Muri kano karere k'iwacu ahantu hari ingorane zikomeye cyane na muri Kivu Kongo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twe turemeza yuko habaye agahembo, turemeza yuko ibintu byagiye byatera imbere mu nzira nziza.
Uyo ni umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, Laurent Kavakure, aravuga ku bintu Senator Russ Feingold, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini, yaranguye mu kiringo arangije. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Tuza kubashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru rero tuyahere hirya no hino ku isi, tubanzirize kuri iyi nama y'intumwa za Leta ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar bongeye guhurira Addis Abeba muri Ethiopia. Abahuza baremeza ko ariyo mishyikirano ya nyuma. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'umuryango IGAD babahaye iminsi 10 ngo babe bumvikanye burundu, ni ukuvuga bitarenze ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha kwa 3, naho ubundi ngo nibibananira bazabafatira ibihano. Mu byo impande zombi zigomba kumvikanaho harimo gusangira ubutegetsi mu rwego rwa guverinoma y'inzibacyuho. Kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize basinye amasezerano atandukanye arimo ayo guhagarika imirwano, nyamara ntacyo byatanze kugeza ubu. Intambara yatangiye mu kwezi kwa 12 2013 hagati y'ingabo za perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'iza Riek Machar wahoze ari vice perezida we. Bombi bazongera bibonanire ubwabo imbona nkubone muri iki cyumweru, baherukaga guhura mu kwezi gushize Addis Abeba muri Ethiopia.
Kuri uno munsi wa mbere, sentare ya Misiri yaciriye urubanza Ala Abdel Fattah gupfungwa imyaka 5, uwo akaba ari umuntu azwi cyane mu bantu baharanira agateka kazi na muntu muri icyo gihugu. Abdel Fattah yari mu bayobozi bakomeye b'imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe haba imyiyerekano yatumye Perezida Hosni Mubarak akugwa ku butegetsi mu 2011. Yagirizwa ibyaha bijyanye n'amategeko yabuza imyiyerekano icyo gihe. Iyo sentare y'i Cairo yongeye icira urubanza abandi bantu bashika kuri 24 gupfungwa imyaka iri hagati y'itatu na 15. Abategetsi bavuga ko mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2013 Abdel Fattah yoheje abantu kuja mu myiyerekano itari yemewe n'amategeko, yongera aratera umupolisi. Ingingo ya mbere yari yafashwe ku rubanza rwiwe yasaba ko apfungwa imyaka 15, ariko umucamanza ni wundi niwe yatanze itegeko ry'uko urubanza rwiwe rusubigwamo.
Al-Shabab iravuga ko irimo itegura ibitero by'iterabwoba mu masoko akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'Ubufaransa. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa Amerika Jay Johnson yatangaje ko bagomba kubifatira ingamba zikaze. Muri urwo rwego, rimwe mu masoko manini cyane ryitwa The Mall of America riri n'irindi ryo muri Canada ryitwa Edmonton Mall kuva uyu munsi ararinzwe cyane. The Mall of America riri muri Leta ya Minnesota mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho hari abimukira benshi bakomoka muri Somalia kurusha ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinjacyaha bwa Minnesota bwemeza ko kuva mu 2007 benshi muri bo basanze Al-Shabab ndetse na Leta Islamique yo muri Siriya na Iraq igihe imaze kuvuka.
Muri Korea y'Uburaruko abo mu rwego rujejwe gutembereza ingenzi mu gihugu bavuga ko abategetsi b'ico gihugu bimye abanyamahanga uburenganzira bwo kuza muri ico gihugu mu mahiganwa abera ku mugwa mukuru wa Pyongyang buri mwaka, bakavuga ko bafise amakenga yuko abantu bandura indwara ya Ebola. Nta muntu arandura indwara ya Ebola muri ico gihugu mu Korea y'Uburaruko, ariko ico gihugu cahagaritse kwakira ingenzi zinjira kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze cugara imipaka yacu, congera gitegekanya amategeko akomeye yo gushira mu bibanza vya kure abanyamahanga bakorera muri ico gihugu, harimo n'abategetsi baserukira ibihugu vyabo hamwe n'abaforoma baje gukorerayo. Nick Bonner wo mu ishirahamwe rya Koryo Tour rikorera i Beijing yagiye bimenyesha makuru yuko yamenyeshejwe iryo tegeko mu gitondo cy'uno munsi wa mbere avuga ko ishirahamwe giwe ryonyene ryari giteze kwakira ingenzi ziva mu mahanga zishaka ku majana 4 za bari biteze ko bazoba baje kwitaba ayo mahiganwa mpuzamakungu.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry na mugenzi we wa Iran Mohammed Javad Zarif bari nanone mu mishyikirano i Geneve mu Busuwisi uyu munsi hiyongereyeho n'umuyobozi mukuru wa gahunda ya nucléaire ya Iran Ali Akbar Salehi na ministri w'ingufu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ernest Moniz. Imishyikirano yatangiye kuwa gatanu mu cyumweru gishize kugira ngo barebe uko barangiza inzitizi zose zibuza kugera ku masezerano ya burundu hagati ya Iran n'itsinda ry'abatandatu rigizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubudage. Bihaye itariki ntarengwa ya mbere y'ukwezi kwa karindwi gutaha ngo babe bageze kuri ayo masezerano ya burundu. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Iyi ni gahunda radio yacu tuyibagezaho kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Abayoboke bishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda batangiye gusaba kumugaragaro kwitegeko nshinga rihinduka kugira ngo Perezida Kagame agume ku butegetsi. Ni inkuru twateguriwe na Eric Bagiruwubusa.
Ubusabe bwari bumaze iminsi bwumvikana mu bantu ku giti cyabo ariko bamwe bari ku butegetsi ndetse namwe mu mashyaka sana adakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda bwagushaga kuguhindura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho, kandi umukuru w'igihugu Paul Kagame kongera kiyamamariza manda ya gatatu. Itegeko nshinga ririho rivuga ko ntawemerewe kurenza manda ebyiri, imyaka 7 kuri buri manda ategeka u Rwanda. Kuri ubwo busabe mu buryo bweruye ishyaka RPF inkotanyi riri ku butegetsi ryo ryasaga n'iryirinze kugira icyo ribivugaho. Abarivugira bavugaga ko igihe cyo kugaragaza aho bahagaze kitaragera kuko ngo bahugiye mu kunoza ibyo bemereye abanyarwanda mu myaka 7 Perezida Paul Kagame yatorewe kuri manda ya kabiri. Ibyifuzo by'abanyamuryango bishyaka RPF inkotanyi ku rwego rw'uturere dutandukanye tw'igihugu biraca amarenga ko hari ikigiye gukorwa ku itegeko nshinga. Barahamya bashimitse ko aho Perezida Paul Kagame agejeje igihugu mu iterambere ari heza mu nzego zose, bityo ko kudahindura itegeko nshinga ngo akomereze aho ageze byasubiza igihugu inyuma. Kuri ubu radio y'igihugu iratambutsa amajwi y'abaturage basaba ku itegeko nshinga ryahinduka. Umukuru w'igihugu Paul Kagame akazemerera abagize RPF inkotanyi kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Mu biganiro mpaka hari bamwe mu bakuriye amashyaka yandi bumvikanye mu bitangazamakuru basaba ku itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame agahabwa amahirwe yo kwitoza kuri manda ya gatatu mu cyo bise demokarasi y'ukuri ibereye abanyarwanda. Abo banyamashyaka nabo bemeza bidasubirwaho ko nta wundi basanga ubikwiye kandi ubishoboye kuyobora u Rwanda kuko bafata Perezida Kagame nk'umwubatsi w'inzego zose zigikeneye kubakwa. Abatemeranya nabo banyamashyaka nabo ariko ntibavugira mu matamatama babasubiza ku Rwanda rwahozeho ruriho kandi ruzahoraho. Kuwahabwa umwanya wese yabumwubatsi abanyamashyaka bavuga, abanyamashyaka bagasaba ko byaba byiza habajijwe abaturage icyo babitekerezaho cyane ko ngo nabo badahwema gusaba ku itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame kongera kwiyamamaza. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga ubwo busabe bw'abaturage kuguhindura itegeko nshinga buturuka ku banyabubasha, bavuga ko ubanyabubasha bagira uruhare rutaziguye mu gucurira abaturage ibitekerezo. Haramutse habajijwe abaturage birashoboka ko ubwiganze bw'abayego. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda barimo n'abataza amashyaka ya politiki babarizwamo atari ukwirengagiza, bakavuga ko bari mu mashyaka y'imiyoborere myiza babakurikirana ugasanga ni RPF inkotanyi. Umva ubumenyi bafite ku itegeko nshinga n'amahitamo yabo mu kuritora.
Itegeko nshinga wigeze uritora?
Naritoye.
Uzi ibiri kubiyemo?
Ntago mbizi.
Waritoye gute se?
Kuko nzi ko ari itegeko nshinga nyine
guhindura itegeko nshinga se urabyemera wowe?
Oya numva na nahama muri itegeko nyine ririho nyine.
Uzi icyo rivuga iririho?
Icyo ryemerera nyine nuko ryatugejeje ku bintu byinshi byiza. Ubwo nyine riramutse rihindutse ubwo aho byakwerekeza natwe niho twakwerekera.
Ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo umukuru w'igihugu Paul Kagame yongere kwitoza. Nyirubwite yayibajijweho n'itangazamakuru kenshi ariko yatangaga ibisubizo bitandukanye. Rimwe akabasaba gutegereza igihe kikazagera, ubundi akemeza ko ataziyamamaza. Ababyumva bati dutegereze imvugo niyongero yakunze kumuranga. Ibi byose biriho mu gihe hasigaye imyaka ibiri gusa ngo manda ya Perezida Paul Kagame irangire. Erika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Tukiri mu Rwanda nanone, umuco wo guha umwana umunani ushobora gucibwa n'itegeko rishya rigenga umuryango ririmo kwigirwa mu nteko ishinga amategeko. Abadepite bagize komisiyo ya politiki ubu rero batangiye gusuzuma iryo tegeko rishya. Aba rero aba badepite bavuga yuko ibyo ngo gukuraho uwo muco bizagabanya amakimbirane hagati y'ababyeyi n'abana. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Uko byari bisanzwe iyo umwana yagiraga imyaka 21 y'amavuko yahitaga yihutira kwaka ababyeyi be umunani. Rimwe na rimwe umubyeyi yaburaga icyo amuha ugasanga bizanye amakimbirane mu muryango. Mu ngendo zakozwe n'abadepite bagize komisiyo ya politike uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu turere 19 tw'u Rwanda, ababyeyi benshi bifuje ko ikitwa umunani cyakurwa mu mategeko y'u Rwanda, kuko hari ababyeyi bavuze ko iyi minani ahubwo ikurura imyiryane mu muryango, aho usanga umwana yica ababyeyi be abashinja kumwima umunani. Bamwe mu badepite bakavuga ko umunani uba bitakira itegeko byatuma urubyiruko rutangira kwishakira ibyo rukora hakiri kare. Uyu ni depite Esperance Nyirasafari.
Iki kintu rero cyatumaga abana bamwe bicara bakumva batagomba gukora, bakumva ko bagomba gutegereza umunani bahabwa n'ababyeyi. Iki rero twe twasanze ko atari byo, kuko abana niba wakoze inshingano zawe ukabigisha bakiga na gahunda tuzi ziriho za leta muri rusange zo gutuma abantu bigira, ku mwana adakwiriye kwicara ategereje guhabwa umunani n'umubyeyi we.
Kuba umunani utazaba uri mu itegeko rishya rigenga umuryango, umwe mu babyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika yavuze ko abahinduye iri tegeko barebye kure ngo kuko byajyaga bizana amakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi.
Hari igihe umwana yifuza guhabwa umunani yitageze cyangwa se akabaho akagusa kugira ngo upfushe ubusa. Ubwo bitakira itegeko rero nsanga mu byukuri byorohereza ababyeyi kuba bakora igikwishye. Hari n'igihe wagira nk'umwana akakunanira mu burere n'iki, hanyuma akaza akakubwira ati nk'umunani wanjye, kubera ko byari mu itegeko rero ukawumuha rimwe na rimwe ukajya kubona ukabona utagaguje kandi akazagaruka akakugora, cyangwa se ugasanga yangije iby'abandi bakagarukaho nk'umubyeyi bakagusaba kubyishyura. Usanga rero iryo tegeko kuba ryaravuguruwe ari byiza.
Icyitwaga umunani cyatangwaga n'umubyeyi kizasimburwa mu itegeko rishya n'Imana. Iyi Mana ariko umubyeyi azajya yiha umwana ashatse, kandi bitavuze ko abana bose bazajya bahabwa impano n'umubyeyi. Iyi ngingo hari abadepite bamwe basanga yazagarura umuco wo kubaha ababyeyi utakigaragara cyane henshi na henshi mu rubyiruko. Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yabwiye komisiyo y'abadepite ko mu gihe gutanga umunani bitakira itegeko bizatuma abana nabo barushaho kugira umuco wo kwishakishiriza ibyabo, cyane cyane ko ngo n'ibigabanywa bigenda biba bike mu muryango.
Wa mwana we bakwigishije warangije amashuri nta gukwiye kwicara utegereje inzu. Ikindi nuko n'imitungo tugabanya iriya mitungo materiyeli nayo igenda iba mito cyane, muri bo butaka bigenda iba bito cyane. Dukwiye kugenda tuvana umuco wacu mu gufata umunsi wa gatandatu kujya gufata metero no kubara santimetero uhaye umwana, ntacyo zimumarira, nta ahubwo urarushaho kumuha false sense agatekereza ko hari icyo muhaye, nyamara ntacyo muhaye, n'ubutaka bwacu bugata agaciro.
Nubwo umunani utakiri mu itegeko ry'umuryango, ariko nanone abana bose baba abahungu cyangwa abakobwa bafite uburenganzira bumwe mu kuzungura ababyeyi babo mu gihe batakiriho. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Asumutakaboyi. Tuve mu Rwanda tujabuke mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza uyu munsi yabonanye n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi baganiriye ku bijanye n'umutekano n'ivy'intwari bereye. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yabikurikiranye, tumutega amatwi.
Muri ico kiganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu Laurent Kavakure yatangaje igitumye abakoranya ko ari kugira bavugane ku bibazo by'umutekano n'ivy'intwari bereye.
Ces questions relèvent notamment de la paix et de la sécurité, des scrutins électoraux nationaux et de la bonne gouvernance.
Abaserukira ibihugu byabo bagiye bagaruka ku bibazo bijanye n'ingwano zabereye mu cibitoke mu mwaka urangiye. Waserukiye igihugu cy'u Buganda mu Burundi ati abo bagwanye nibande dushaka kubamenya.
We want to know the details and the nitty-gritty. We want to know who came, who are those rebels? Because as soon as you give them, it's going to be another problem.
Wari we wese rero arashobora gufasha mugabo ukuri kuja habona. Userukira igihugu cy'u Burundi mu Burundi ati
je voudrais revenir quand même sur le cas de Sibitok.
Ibiza ko Burundi givunye umwanzi ariko dushaka kumenya ubwicanyi ndengera butungane bwakorewe abagwanyi. Turifuza ko hobaho umugwi wigenga kandi ubishoboye ushobora kugira amatohoza. Turanezerejwe nuko leta y'u Burundi yamaze gushiraho umugwi w'amatohoza. Nkuko mugenzi wanje umunyaburaya yabivuze, turashobora gufasha mu matohoza ariko hakajamo n'abandi Barundi kugira igikorwa cy'umugwi ujejwe amatohoza corohe, kandi icegeranyo kizova muri ayo matohoza kizoba ari icegeranyo gikwiye cigenga. Ivyo bakabivuga bisunga icegeranyo ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch riheruka gutanga. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi na we nyene ashira imbere ikibazo co mu cibitoki. Turiyamirije ico gitero twivuye inyuma, kandi ni vyiza ko leta y'u Burundi yivunye umwansi kandi n'uburenganzira bwayo gukingirakano w'abanyagihugu. Ariko ubigikenewe nkuko vyari vyamaze kuvugwa, turatewe impungenge n'ubwicanyi ndengerabutungane bwavuzwe aho mu cibitoki. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene yemereye leta y'u Burundi imfashanyo mu bijanye n'ubuhinga kugira uwo mugujejwe amatohoza ku bijanye n'ubwo bwicanyi bwo mu cibitoke wigenge kandi ufise ibikwiye. Ambassadeur Dawn Niberi yibukije ikirangaminsi cy'amatora. Ahanini bose bagumye bagaruka kuri ubwo bwicanyi bwo mu cibitoke, bakerekana cyane amakenga bafise ku bwicanyi ndengerabutungane bwo bwarakorewe abagwanyi bateye mu ntara ya cibitoke. Userukira Amerika mu Burundi yanagarutse ku kibazo cy'abarongoye urwego rw'iperereza mu Burundi. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yishuye ko ari bisanzwe guhindura inzego, ekana mugenzi we umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu Laurent Kavakure ati n'abandi baracahavuye. Nayo kubijanye n'abagwanyi bo barishwe mu cibitoke, Prosper Bazombanza yasavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kurindira icegeranyo kizotangwa n'umugwi washizweho. Mugihe ngo hoba hari ubwicanyi ndengerabutungane bwabaye, leta y'u Burundi iriteguriye guhana uwo wese azagirwa n'icaha. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Tabita Mukamusoni. Ahandi naho intumwe idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini, Senator Russ Feingold, ategekanya gushikiriza ijambo rya nyuma ari muri ayo mabanga ejo ku munsi wa kabiri hano i Washington DC. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yaganiriye n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Laurent Kavakure, amubaza ukuntu abategetsi b'u Burundi bakiriye iyo nkuru. Tubatega amatwi.
Iyo nkuru twebwe twayakiriye tuyimenyeshejwe n'ubuserukizi bwacu ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Washington. Twebwe tuyifata uko twayishikirijwe, mugabo turazi yuko ingingo ciwe kitari bwahere, mugabo tuma ziba vyatumye afata iyo ngingo twebwe ntazo twomenya. Mugabo ico twobamenyesha ni uko mu gihe yari amaze iminsi arangura ayo mabanga yagize imibonano itari mike n'abategetsi igihugu cy'u Burundi.
Murashaka kutubwira amajambo make nk'ibintu mubona ko yaranguye mu bintu yateza kurangura, harimo kuzana amahoro mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, ikakumvikanisha abanyapolitike batavuga rumwe kugira ngo habe dialogue idakumira abanyapolitike na bamwe kugarukana amahoro muri iyo ntara. Ivyo bintu murabona yashoboye kubishikira naho atarangije neza ikiringo cyiwe?
cyane cyane muri kano karere k'iwacu ahantu hari ingorane zikomeye cyane na muri Kivu aha muri leta ya demokrasi ya Kongo muri republika ya demokrasi ya Kongo twe turemeza yuko habaye agahembo turemeza yuko ibintu byagiye yatera imbere mu nzira nziza muri iki kiringo yahora akorana n'abandi tuvuga yuko yakora wene yafashanya n'abandi turabona yuko hari intambwe nziza yashoboye gushikako aha muri aka karere ka Kivu ariho hari hateye ingorane n'uwagiteye ingorane muri aka karere k'iwacu.
Murashaka kutubwira ibintu mwibaza ko atashitse ko niyo migambi yose yari yarishinze?
Twebwe imigambi nyamukuru yari yarishinze nuko cyane cyane muri aka karere ka Kivu intambara zohagarara iyi migwi bita force negative igashobora gutuzwa ubutakigaruka hakaza amahoro. Mugabo rero nibaza yuko naho habaye intambwe bitashoboye kuranguka neza rwose. Mugabo turabona yuko intambwe tugeze ku muri ako karere iterije imbere izote bigashika ku kiringo kidushimisha.
Mu bintu yari yarashikirije cyane cyane ku vyerekeye Burundi, Senator Ras Fangol yari yatangaje ko yasaba abatetsi b'u Burundi kubahiriza amasezerano ya Arusha ku vyerekeye cyane cyane kiringo cya gatatu. Mbega ubutumwa yari yatanze mu bwakira gutegushwa?
Ubutumwa yatanze twagiye turabuharira yaragendeye igihugu cyacu cy'u Burundi barabunaniye mu manama mpuzamakungu arabona n'umukuru w'igihugu i Buruseli najewe jumwe twa twabunaniye mu gihugu cya Ethiopia Addis Abeba. Ubutumwa bwiwe twebwe tubwakira neza kandi turabwemera kuko cyane cyane n'umuntu yashaka gutegera ingene inzego zacu zikora tugatandukanya ibyizwa nshingiro tugatandukanya n'amasezerano y'Arusha bakatubwira yuko ibya bishyikiriza yisunze iwabo ingendo y'iwabo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murazi yuko afise ibyizwa nshingiro imaze imyaka itari mike rikoruko uburyo rero yashaka cyane cyane gutegera ingene amategeko y'iwacu ameze.
Umutetsi azomusubira ashobora kutaboneka vuba na vuba ariko azotewa aboneke. Ikintu mwibaza ko yo bandadiriza ku vyo Senateur Ras Fangol yashoboye gushika ko nibi
cyane cyane twofata yuko kano karere k'ibiyaga binini ari akarere kanini cyane yakorana n'ibihugu byinshi cyane ku buryo bigoye turetse muri rusange nk'icyo kibazo kijyanye n'aha mu ntara ya Kivu bigoye gushikiriza kubona ibyo bibaranguye mu gihugu kimwe kimwe cyose. Hari watu nubamenyesha yuko niko imigenderanire dufite n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateje imbere mu gufasha mu by'umutekano. Mugabo nta mugambi yoba yari yarishinze ujanye cyane cyane iki gihugu cyacu kuko murazi yuko yari intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere k'ibiyaga binini. Nicyo gituma rero bibaza yuko uzomusubira azobandanya iyi semo turiko wa mu manama atari make kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare muri kano karere kacu. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobore kudutera agacumu k'ubumwe muri ivyo bintu vyaye cyane cyane n'umutekano.
Laurent Kavakure umushikiranganji w'Urundi ajejwe imigenderanire murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Yego murakoze cyane.
Bagenzi muduteze amatwi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika dore rwa rubuga rwanyu rero banywanyi bacu. Nkuko twabibabwiye mu kanya, abayoboke b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda batangiye gusaba ku mugaragaro ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Perezida Kagame agume ku butegetsi. Nibyo rero mwanditseho ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA. None karekezuye barabivuga ngo iki?
Wa Thomas banditse ari benshi cyane muri make ntabwo nabasha kubasukusoma ibyo banditse bose ariko ndavuga muri bo abati yumvamo namwe mwihangane ibyo mwanditse kuri Facebook tuzakomeza bigaruka mu bigano byacu bitaha. Reka mpere kuri uyu murumba Matias akenshi yandika kaje Thomas waragira ati ibyo biragaragara ko abarwanya abanyamuryango rw'ibanze bari gukoreshwa nabo ku rwego rwo hejuru kugira ico cifuzo co guhindura itegeko nshinga kigire ingufu ni Kirundi. Ariko rero abategetsi bo muri Afrika barakwiye kumenya ko manda irangiye babwirizwa guhereza abandi bakayobora. Ati none se mu gihe uwo ayobora yoba atakiriho y'ugucoca cireka kuyoborwa ati bivanemo rero iyo ngeso yo kugundira ubutegetsi. Naho yu David Hategekimana ati ibi bintu ntabwo ari abanyamuryango ba FPL inkotanye gusaba bisaba, none se ko hari irindi shyaka ntashaka kuvuga ubu aha ryabanje mbere kugaragaza ubusabe bumeze butyo naryo risaba ko ingingo ya 1 iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yahindurwa, atahubwo tumaze gusanga ibikenewe n'abanyarwanda benshi kuruta abakekwaga. Naho uyu wita RNC France agomba kuba umuyobozi w'ishyaka rya RNC hari birashoboka kunda kwandika kenshi waragira ati ibi bishatse kuvuga ko imbere hameze nabi. Ati uko byagenda kose itegeko rirahinduka, harahinduka byinshi kandi ishyaka rya FPL rizabibazwa. Naho Victor Rutabeshya waragira ati ibyo no gushaka gukurura intambara mu gihugu kuko FPL yaje birwanya none nayo ntacyo ihinduye. Tugeze kuri uyu Rosette Hategekimana yankurije wandika agira ati ariga impamvu abanyarwanda bakimushaka na amahoro n'umutekano abanyarwanda bafite n'ibintu byinshi byiza muzehe yamaze kugeza ku bantu, atari ko kandi nanone tubona hari byinshi yashoboye mu Rwanda ku buryo atakiri president hari byinshi byasubira inyuma ibindi nabyo bikangirika maze amazi agasubira ibubisi cyangwa iwabo wambeho. Na huyu abayisenga Jules wiriwe Jules waragira ati oya nta wabitindaho umukuru w'igihugu afitiye Rwanda gaciro gakomeye uretse kwigiza nkana harutazi aho twavuye naho tugeze. Nuko rero ndavuga nti ahubwo batinze kurihindura nashaka afata imanda ihoraho. Reka dutumike n'uyu muze Munezero Landry ugira ati ivyo nje ndabibona nk'ikiza ku bategetsi bo muri Afrika duhereye ku Burundi, naho ne nuko mw'iki gihe bimeze aho mugambo ku butegetsi CNDD-FDD atakutagize ngo urihindure maze bikunde bigumize ku butegetsi. Atubonaho bigeze mu Rwanda ivyo vyitwa kwigungira ko manda iheze bisabandi igihugu ntikiba imfubyi. Ivyo biciye ku bindi bw'amategeko nabisabandi batware ni ikirundi kirakomeye gatoya. Ariko dutume ikintu ndabona igihe kigendeka dutume ikihungu witwa Theophile ntirutwa tumusorezeho hagira ati genda Rwanda waragowe wabuze n'umwe wagaburira ngo ahage, turasaba president Kagame gutesha agaciro ayo magambo y'inkomashyi. Nabo rero
ariko aho niba cyane nkuko bavuze ya urubuga rero n'urwanyu nshuti z'ijwi rya Amerika muzakomeze mubivuge ibyo mushaka byose kubera ko ni ibintu bizahoraho haracyari igihe. Iri ni ijwi rya Amerika. Nshuti zacu rero dore dushigaje uturato tugeze kuri 2 maze rero mureke tubabwire muri macya makuru twabagejejeho. Intumwa za leta ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar bongeye nanone gurira Addis Abeba muri Ethiopia abahuza babahaye kugera ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha kugira ngo babe barangije kumvikana burundu mu byo rero bagomba gusoza no kumvikana ku gusangira ubutegetsi mu rwego rwa guverinoma y'inzi bacyuho.
Twabamekeje kandi ko kuri uno munsi wa mbere sentare ya Misiri yaciriye urubanza Ala Abdel Fattah gufungwa imyaka 5 akaba ari umuntu azwi cyane mu bantu baharaniye agateka kazi na muntu muri ico gihugu. Abdel Fattah yari mu bayobozi bakomeye b'imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe haba imyerekano yakuye ku butegetsi Hosni Mubarak. Njuti rero mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba bigarukiye ngaha. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Maze rero ibiganiro byacu nkuko mubizi ibitaha nejo mu gitondo saa 11 n'igice. Mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.